mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijuri ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe ncuti bakunzi muri kumwe natwe miganiro vya nogenekerezo rya 22 ukwezi kwa 9 muri 2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabaramukije nongera ndayifuriza ikaze mu kiganiro muri isanga ngiye kuremesha igeniro muri isanga kigiye guca ku mirongo migufi ya shortwaves kubari muri Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu twizere ko weekend aho muri mwayitanguye kandi muri ko muyihimbaza neza
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwemenye rero yuko imisi yose ya gatandatu aho muri mu makartie atandukanye mu bihugu bitandukanye by'imigabane itandukanye mu makambi mu ntara aho muri hose mwa muri abatumire bacu ico mutubwira sikindi muratubwira makuru bari ko aravugwa hiwanyu mukagaruka kuri tutashoye kubatangariza yabayeho mubaye mwiboneye n'amaso yanyu turabaha kandi nakanye kugira ngo mushobore kugira ico mushikirije kuyo twabatangarije mu nzwi turiko turasozera ikaze rero ni rwanyu aho muri kugira ngo mushobore gusangira ikiyago natwe muri kino kiganiro muri isanga akarimbo duhereye kuno munsi na karimbo kitwa Mavi karirimbwa na Social Mura tubipfurije rero ikaze na weekend nziza.
Nibukuri kwawe kwacengura umutima disi ndirimbira nuko ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira mutima nibyo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye nukuri sinza guhinduka oya eh sinzi uko nabisobanura yayaya yo yayaya c'est toi ma vie mon ami c'est chira yayaya yo yayaya c'est toi ma vie mon ami c'est chira Gendo bwira inshuti zawe ko nzabana nawe Gendo bwira inshuti zawe ko nzapana nawe ngaho genda mazubwire mama wawe kandi genda mazubwire papa wawe wow ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima Onaje nokuri sinza guhinduka Oya eh sinzi uko nabisobanura yayaya
Uwa mbere tufise ku murongo wa telefone ni César César ikaze ku jugu ya Amerika César aga telefone kiwe nti dushoye kukagumana César uratwumva César ntatwumva ari César uratwumva hari na Munyaneza ku yindi murongo wa telefone mu kurindira ko seza hashaka kutwumva. Munyaneza uri ku murongo wa telefone wura twumva? Yego, ikaze Munyaneza.
Hello,
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze ku ikaze ku ijwi rya
Amerika. Eh, guherereye he?
Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora.
Mu karere ka Bugesera haravugwa maki muri kano kanya gaseza ga Munyaneza.
Ngo
havugwa maki muri ako karere ka Bugesera uhererewemo.
Mu karere ka Bugesera ikivugwa nuko kwatangiye weekend neza.
Mhm.
Tugerageza gukora umuganda nk'urubyiruko rw'umwe hamwe muri club itwa Ndi Umunyarwanda.
Mhm.
Twagerageje gukora umuganda twubakira utishoboye twumakira akarima k'igikoni tumakura kuba tukaba tunishimira none na radio yacu ariyo yanyijwe bya Amerika.
Ego nuko none uno munsi ga Munyaneza hari amakuru dufitiye yavuze mu karere ka Bugesera tutashoboye kumenya hari icyo ufise uvuga ko yatandukanye twagutangarije.
Amakuru mfite mutabashe kumenya mu karere ka Bugesera uko hatangijwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hatangijwe kubaka stade y'umupira w'amaguru Perezida yemereye Abanyabugesera. Ibyo byo kuyubaka kabirimbanyije ku byo mu mwaka umwe iraba yuzuye stade. Stade ifite ubushobozi bwo kwakira kugera kuri 6.
Hama iyo stade akazina izohabwa karamaze kumenyekana ga Munyaneza.
Ngo
izina rizohabwa iyo stade uko izokwitwa biramaze kumenyekana?
Ntabwo biramenyekana ariko iracyuwe nibwo itangiye kubakwa mu minsi ishize niho hatangiye kubakwa stade. Aho Bugesera ikinira ni stade itangiye kubakwa. Kandi nashaka kubashimira ku makuru mutugezaho kuko kandi tuyumva ku yandi maradiyo tuyumva ku ijwi rya Amerika cyane kuko andi maradiyo usanga urugero atinya kuvuga amakuru. Bikadutuma ryo kumvira radiyo yanyu ariyo yacu kugira ngo twumve amakuru agezeho kuko ni radiyo ivuga ukuri ikavuga amakuru y'ukuri idahisha ibitagira ubwoba bwo gutanga amakuru.
Urakoze cyane rwose, tuzokomerezaho Munyaneza. Bwira umunsi mwiza, hama tunashimire n'amenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihinga itandukanye kuko bakora ibishoboka kugira ngo iyo nyota yanyu mufise ku makuru avugwa irya nino ishobore kuhera hama mushobore kuyaronka. Urakoze cyane Munyaneza.
Turabashimira Imana ibahe umugisha.
Turawakiriye. César yagarutse ku murongo wa telefone. César. Aga telefone kawe kari katwankiye. Uherereye ga César?
Merere ndi muri Tanzania mu nkambi y'impunzi aho bitwa Mutenderi.
Mutenderi haravugwa maki mu ikambi ya Mutenderi Tanzania ga César?
Amakuru avuga Mutenderi no ku impunzi zifashe nabi cyane. Azibuza no gusohoka kandi nyine kose.
Nta kirahinduka ugeranije nibyo twari twarumvise mu minsi yaheraho nk'utuzu tudandarizwamo imiti tudatwarugawe baratubwiye uko nk'abagwayi batwagwa ku makorofani. Nta kirahinduka?
Aya nta kirahinduka rwose, nta na gice kirahinduka kubera ntawe usohoke nkame ngo ajye kurankora n'utuntu amasoko yarugawe abantu batera bahunguka nyene nabo bajya za Uganda za Kenya nyene. Wo moka kandi bagenda mu ijoro bagufashe baguta mu magereza ajye ntibuka amagereza mbere ndetse
polisana. None gaseza hari ikiriko kirakogwa ku rwego rw'igihugu nk'abajeje amakambi canke RCR ndetse no ku barongozi ba Tanzania kugira ngo ico kibazo kidindiye mu mpunzi z'abarundi gihebe gitorega umuti?
Ahubwo natwe natwe tubona ariko baradukorera kuko nanya mareta ya Tanzania nyene nyimbo mbona nubwo ariko baradukingiza nyene adushyira mu gashe nyene atubwira ngo ntidutahe ku ngufu nyene ngo tuguye umwaka gashe nyene k'inkambi ya Mutenderi ntidusohoke n'inkambi ngo tujye kurondera n'isogoro zo kurya.
Hanyuma hariho amakuru ejo yiriwe aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yuko hariho nk'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi hamwe n'ujeje intwaro hagati y'igihugu ca Tanzania bo baragendeye impunzi za Nduta. Ayo makuru harayo mwamenye ngaho Mutenderi?
Ayo ntaho twamenye kuko bimwe baranabiduhisha kugira ngo tujye turabimenya ngo niko biragenda ngaha nyine mu gihugu.
Nuko no kwihangana nta kindi ijwi rya Amerika rishobora kubabwira atari kubihanganisha mu kurindira yuko ubuzima bubabera bwiza gusumba.
yego murakoze.
Urakoze cyane ubwire umutsi mwiza ngaho Tanzania muri Mtenderi César.
Yego mubandanye mukwibuka rero ngaho mu murongo natwe.
Urakoze cyane impunzi zose z'abarundi ziri ngaho Mtenderi umutsi ijuru rya Amerika rabafise ku mutima.
Ariko kwe murakoze.
Murakoze cyane. Ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Didiane Nahazwi. Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumire muwa mufisa ahubwo mwebwe mutubera abatumira aho muherereye hatandukanye mukatubwira amakuru ariko aravugwa mu icungararo yaho muri ayo mwiboneye tutashobye kubatangariza muranagira ico muvuga kuyo twabashikirije biciye kwamenyesha amakuru bacu batandukanye bari mu mihingo y'isi itandukanye ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu.
Oh, nanje, no kuri sinza guhinduka. Oh, yeah, sinzi uko nabisobanura. Yeah, 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 yo, yeah, 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 yeah. C'est toi, Marie, mon ami, c'est chera. Yeah, 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 yo, yeah, 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 yeah. C'est toi, Marie, mon ami, c'est chera. Gendo bwira inshuti zawe ko nzabana nawe. Gendo bwira inshuti zawe ko nzapana nawe. Ngaho genda mazubwire mama wawe. Kandi genda mazubwire papa wawe. Ngira mutima nibiryo nibwira. Ngira mutima nanje no kuri sinza guhinduka. Oh yeah, sinzi uko nabisobanura. Yeah 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 yeah, yo yeah 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 yeah. C'est toi ma vie, mon ami, c'est chera. Yeah 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 yeah, yo yeah 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 yeah. C'est toi ma vie, mon ami, c'est chera.
Ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ku bakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi amatelefone ariko arasa nk'ayatugora ariko muhinga bw'ivyuma turabandanya tugerageza nkino ya Armand iraciye muri kace tubandanya n'abandi. Armand aho uherereye hamikaze ku Ijuru rya Amerika? Uherereye ga Armand? Hama n'amakuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije duga ku ijambo
namwe nyine hanyuma ndashaka kuvuga ku cegeranyo cya cegeranyo cyaroni.
Armand, urashobora kududza ijwi muhinga bw'ivyuma bariko barambwira ko ijwi ryawe ribashikira ribigoranye bisigura ko n'abariko barumva ijwi rya Amerika bica bigenda gucyo nyene.
Ndiko ndavuga nti
sabwe
uranyumva?
Ego turakumva neza.
Ndavuga kuri kiriya cegeranyo cy'agatakaza umuntu cyaroni.
Ego
ereke i Burundi by'ukuri iriya nyifato twebwanyegego barundi twarayigaye cyane. Nkuriya muri amunyako batabo abudara iriya nyifato no kuri babaragize ntabwo ariyo
inyifato
ifatye mbanga bari ya ziriya ntumwa za Roni zagateka kazi na muntu mu Burundi. Ukuri baravuze yuko agateka kazi na muntu kayo karahungabana kandi abari ko baragahungabanya bahazwi baranabavuze. Ndaka kujimu wano wishukuri mbega zi ya mbona kurezu wadiko zila tu mwanande ziko zila hoa otera umwe negi hugu mbuna vizimu kanami nijo musafu mozi haraba nwari kwa rifwa mbuna kayanga ya mnyaki mjishu mkayanga na mgore we waka tuwarikizi mutuwe waka utisha mwanda kugirango bavuge ku giye gusubanda iki cha bari abicanye ari baturutse natwe turabizi nyako kishimo ko ni ndu sambwe twose n'ukuri irababaje cyane n'abantu bari ko rafatwa nk'ubu murabivuka arabasirikare bari gufatwa n'ubwo tazurengero yafashe ngozi n'uno hafi musaje imana yarakinze bara mutorotiye wero ngira ngo bagenze barashoye uraho matre n'ukuri birababaje abantu bari ko bari ko baranyuruzwa mugaba kapambo umutekano wa hari igugu ni kwa mwishi makuru sete mu Burundi twabona bako naho turi ko turaca abantu barafuka kugo barakubitwa bakubitwa n'imbonera ku mapuri none ga mugaba sababu mu mutekano ngo bahari bahari na mutekano kwa
Ahma tugarutse kuri ico cegeranyo nyene mu makuru ya saa 12 ruze kuba hafi kugira ngo uyumvirize ariko mbaye ndaca ku masonga hari imyerekano yabaye mu gisagara ca Bujumbura ahama rero bamwe mu bagize amashirahamwe avuga ko yigenga harimo nka Foricon F basavye yuko ahubwo leta y'u Burundi haguteba kuri ivyo vyegeranyo bovavanura n'akanama ka ONU kajeje ivy'agateka kazi na muntu Burundi ico ciyumviro ca Foricon F urakivuga kwiki
ico ciyumviro ko iyo Joshira hamu jiga mire te guru lijo yon hivi tangaje. Mwuku babu ya mwishira mwa mboza makungoni. Nukuri yon gingo na hawa wali. Nijo na gama garuka kukuyo mnyeri kano wagi. Nukuri si wabuti. Aho wali kusaba. Aga wali kusaba kundi ikana. Bakaza. Baka kuhoza. Bari kumwe. Kugira ngu. Jibari kwa wabu kako. Nimbari jatari. Kwa habuna. Kwa ngu wakira wiku. Turabizi abantu bari kwatumana leta y'Burundi turabizi nyako bamije amako turabizi turabaru turazubwenge turazi ibivugwa mu gihugu turaduhura n'abantu bamwe bamwe turabizi ibi na mireta ya rumitsa abanyagihugu dasigamireza n'aya mashirahamwe yigamireta none ubu ndakubwira nka ibi ryo shiramo ibintu bya urukomo gihe wajyagiyemo ryarimo
kubgawe none aho kogwiki ku mpande zose ga Armand
kubganje leta y'Burundi nireke kwita ni yegerere ikiramwe mpuza ko ngo oni byagateka kazi na muntu ubikane kugira ngo barekure bajye bashinga baho ni baze gutohoza nimbo ufite icyaca agire ubuta gicanaho yezu amatone ubundi
urakoze cyane gose kuri ivyo vyumviro vya ugira umunsi mwiza
Murakoze
cyane gose duce ku masonga rero ivyo nkuru n'ukamwe mu mashirahamwe yavuga ko adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuno wa gatandatu hasaba leta gukura igihugu cy'u Burundi mu kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu amwe muri ayo mashirahamwe abona ko u Burundi bukwiye kuvanamo akarenge ni nka Foricon F turaza kubigarukako ariko ku ruhande rw'ishirahamwe on Europe ryoryo babona rijeje gukurikirana ivy'amatora babona ko ahubwo leta na ONU bokumvikana nibiro vya ONU vyugawe mu Burundi bigasubira kugurugwa aho tuvuga ivyo gutohoza no kuvyerekeye ivyo vyagateka kazi na muntu nyene turaza kwigaruka ko mu makuru yacu igihe c'isaha 12 muze kuba hafi ya ma radio yanyu turafise Gérard nawe nyene ku murongo wa telefone Gérard Ricard
Ego murakoze
uherereye
Ibujumbura
Ego duga kwijambo
Ego Echimbiro chwande hongo uyo abwe ku murongo bisa yuko mushikiza nk'icyo udereke kijya cegeranga cyane n'igeruka gusohoka Sige biradutangaza cyane kubona leta kwene yahasohotse cegeranyo leta iki ciyamiriza kandi zabe abahinga bawuni bare gusohoza bisabwe na leta leta ikabihakana mugamo hagira igisohotse kigacya kirangiza guca igihakana biradutangaza cyane kuko turazi kwena abantu bagumye banyuruzwa abandi bicwa batogwa ibisika hirya no hino biradusiga ubwenge mu bisanzwe kuko ntaze hendo kuwa gatanu kubona umusirikare w'igihugu anyuruzwa n'abandi basirikare nkabo kumusaga ahantu kujya kabiri atabona irengero kabisa umva biragoye uno munsi naho igipolisi nyine kikagwana n'abanyagi hungu bari kwisatira amatafarano mu kizingo
ah ivyo vyaberehe wavyiboneka Gerard
ariko kizingo muri kanyucha
ba ariko bagwana bapfa iki bariko bararwana bapfiki
abatatura amatafari abapolisi bakaje kwamutsa akabata n'amashuri
bababuriziki basigura ko bababuriziki ga Gerard
yena nageze kuhashika asanga abantu bashengereye kuko hari abari bakomeretse icyo matangwe gupfa bwa mbere n'icyo ntashobora gutoza neza mugabo birabanje kubona umujeje umutekano ariwe acya arafumye igihugu birababanje kabisa ni nayo mpamvu rero dusaba yuko ahubwo babandanya bagize agateka kazi na muntu bakabandanya kugira ngo na kandi na leta ikikebuka nuko leta nuko twese turi leta turaba abantu bahubwo n'akagwi kagiye tubagize leta
urakoze cyane gose Gerard ugira umunsi mwiza nawe ngaho mu gihugu cy'u Burundi
ego
ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu twatumiye mwe mutwumviriza abakunzi b'ijo gye America mushikirize ivyumviro bitandukanye ku makuru twabatangarije muri nondwi buca dusozera ariko kandi muratubwire nayo ariko araba iwanyu aho mubaye mu ntara zitandukanye mu makartie atandukanye mu bisagara by'ibihugu bitandukanye twese na Silas aho herere hamikazi
ngemberereye ibuhovu ni mu murenge wa Nyamyumba
aho
ariko nakabusoro
ego duge ku ijambo Silas duga ku ijambo
nge amakuru ari kuvugwa hano mu murenge wa Nyamyumba kagari ka Busoro kebwe nta kiri kuvugwa gusa byo mwaka ya cyumweru ku cyumweru gishize hari umugabo waje kuba yasanga undi akora muri ano yarakora inkironda aza kwa musanga bari gukimbirana aza ariko uwo mugabo wese bamujyana ubuyobozi bwese buhagera bamushyikiriza polisi mukuru w'umudugudu yaraje bamujyana kuri polisi n'uw'akagari yarahari aravuga baramujyana ubu nk'ubu ari gukurikiranwa n'inzego z'ibanze za polisi
urakoze cyane Silas ugira umunsi mwiza
sawa nawe mugira umunsi mwiza
yego turabandanya n'ikiganiro muri isanga
garagaza kunkunda execute what you say bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba kunkunda if you got love show I love you. To love me, you got to show me. Talk, say. No.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. No. To love me, you got to show me. Yeah. Do, show. Yeah. Ooh. Garagaza kunkunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba kunkunda if you got
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tose kandi na Desire ku murongo wa telefone. Desire ikaze.
Ego ndabara mu kije kwijugi Amerika.
Ego natwe turakuramukije uherereye ga Desire.
Ndi ibujumbura mu Burundi.
Duga kwijambo.
Ego nagomba kuvuga kubikubijanye na numushinga mateka Fabien Bansigyane no. Alo.
Oui, turakumva Désiré.
Ego nagomba kumushyigikira ku cyumviro yashikanye nyene imbona amashinga amateka. Kuko n'abarundi bake bashobora kubikora. Ego nkaba nashaka no kumutera intege kuko n'ibintu bikora abantu bake mu kino gihe. Urabona kandi radio d'office dushobora kumviza abatari bake. Ego
nkutazi Fabien mushinga amateka Fabien Manshigani no nivyo yavuze uducira ku masonga uca ku masonga bakumva kugira ngo bamenye ivyo kuravugaga Désiré.
Ego nashaka kuvuga ku bintu bimwe yagarutse ko akerekana ko nk'abantu bamwe bagenda baranyuruzwa bakabura irengero. Ego ugasanga abo bantu baratwagwa ku munsi ukumva naka yatwaye ariko gusubire kumubona iyo yagiye ibyo navyo tukama tubibona nyina akenshi turabibona nyine ngaha muri kino gihugu cyacu. Ego nizo nagomba kuvuga abantu nkabo nuko zatuba batera intege.
Urakoze cyane gose Désiré ngaho mu gihugu cy'u Burundi nkuko abicaye ku masonga Désiré mushinga amateka Fabien Banshiganino yatowe mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi aho abashikiranganje batatu barimo wagateka kazi na muntu n'umutekano bari batumiwe ni na mashinga amateka kugira ngo bishwe ku bibazo bitandukanye. Fabien Banshiganino yaragarutse ku byari mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bajeje gutohoza ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Yarashikirije amakenga avuga ati nyabuna hakwanke ivyo vyegeranyo ni mukorere kuri ayo makuru atanga n'urutonde umushikiranganje ubutungane Aimé Laurentine Kanyana haizi misi amusaba gutanga muri iyo nama shinga amateka yaramusabye gutanga ivyemezo hama Fabien Banshiganino atanga amazina avuga abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo bitandukanye gutyo abatari bake bavuga ati umutekano wiwe ushobora kubangamira umwanya n'umwanya kuko ayo majambo yavuze kubwa bamwe n'abandi babona umenga ntiyarubahutse kubahuka nibo babivuze bamwe n'abandi bavuga ati n'amajambo aremereye buke na buke kuko ataryoheye ugutwi kwabo bashikiranganje. Rugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda iganiyo ni muri sanga. Still enough time to figure out how to change my blues, okay. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls. kujugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Bosco nawe araje ku murongo wa telefone Bosco ikaze
Yego mwire mwire
Ego aho herereye Bosco
Ndigare mu Rwanda
Duga kwijamba
Mbere na mbere mbanje gushimira ibiganiro mutugezeho
Murakoze cyane
Ibiganiro byiza kandi byubaka kubeshuza kubaka kandi bikarema gatima ku bantu bamwe na bamwe baba bafite ibyo basobanukiweho iyo bamaze kubisobanukirwa hari ibyo banyurwa bagashima kubera ko bataramenya amakuru yanyu hari ibyo bari kumva bidasobanukiwe bikabatera guhagarara ariko iyo bamaze kuyatangaza basigara banezerewe
yego
gusa nanjye amakuru ngira ngo mvugeho yatambutse mu iki cyumweru amakuru y'ifungurwa rya Kizito Mihigo na ya mudamu Ntuza
Victoire Ingabire
Victoire Ingabire ifungurwa ryabo twaryakiriye ifungurwa ryabo twaryakiriye neza cyane ikibazo wenda kitadushimishije nyuma yaho neza ni nk'ijambo ryo kumvikanisha ko bashobora gusubira umugore ashobora kongera gusubizwa muri gereza ariko burya jeri umubyeyi yatanze imbabazi yabaga yazitanze ariko kuyisubiraho byo byabaga bidakwiriye muri demokarasi gushyikiriza icyiyumviro ntabwo byakagombye gutera impungenge umuntu aho yaba ari hose mu gihe cyubaka kandi burya ibitekerezo byose ntabwo byakagombye kuba bimwe bigomba kuba bifite ubudasa kugira ngo birusheho guhurizwa hamwe habemo icyakubaka numvise icyo bashingiraho ari ukuvuga ngo ntabwo yemera ko yasabye imbabazi kandi we yavuga ati njyewe imbabazi narazisabye ariko nsaba imbabazi zo kugira ngo mfungure ariko nta byaha nakoze nasabye kandi nta n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko uwo nyine hari ukundi kuntu yasabye imbabazi kurenza uko bisobanura ngo wenda nabyo umuntu abigenderayo amubaze impamvu wenda abihakana ibyo rero uburyo umuntu afite ibyo yemera kandi hakaba hari n'abandi nabo bafunguranywe nawe nabo batagize n'ibyaha bemera ntabwo ari ngombwa ngo afatwe nk'umuntu wafunguwe yemeye kandi hari n'abandi bafunguwe batemeye uko bubera babariwe nabo niko yakomeza kujyanwa mu gikundi cye agahabwa umutekano n'amahoro nkuko ibindi bimeze kuriya nko muri uru Rwanda rwacu abantu bakumva ijambo nka ririya bwo bari bivuzeho bufite ibyago ubonetse wese arakubahuka byarisa bituma wa muntu agira umutekano muke ku buryo buba buteye nk'agahinda
urakoze cyane rwose Bosco ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugira umunsi mwiza na wewe
namwe murakoze kuba muduhaye aka kanya mukomeze kugira akazi keza n'imirimo myiza mu kazi mukora
urakoze cyane rwose turase kandi na Fredy kundi murongo wa telefone Fredy Cards
yego ndabuga cyane rwose
uherere hega Fredy
ndi Bujumbura neza neza mpagaze mu Carama
mu Carama hama namakuru tuzaniye canke n'ivyumviro kwiye twagushikirije
kujyambere nabaza gushimira ijwi rya Amerika n'abakozi bayo hanyuma nkasa mvuga ku cyumviro kiza mwadushikije kirya Kizito Mihigo kurya munsi nari umutumire narashikije icyumviro cy'iwanje jewe ikintu nashaka guterera nashaka yuko mworaba ko ntugari mu guti ikiganiro nk'iki yinya kugira ngo abantu bose bazarashikirwa
ushaka kuvuga iki kuko ikiganiro cyo kirahari ni muri isanga ntitutahuye neza icyo saba Fredy
nashaka kuvuga yuko mwokongeza nk'amasaha kugira ngo muze murabasha kuvugisha abantu benshi cyane ku buryo nk'umundwi byo kuvugisha nk'abantu nka 10 cyangwa 20 bikunze
mundwi
yego
yego ngira ngo nikora udakurikirana ubundi muri isanga n'isaha yose hama turagerageza abashobotse bose tukabahamagara hari igihe duhamagara 15-20 kongereza umwanya mwabaye benshi mukomeje kubisaba ariko isaha basanze ikwiriye
ego isa yakwiriye gusa nibaza ko gutantegereye neza nashatse kuvuga bajya abantu muvuga ati n'umutwe watumiye dufite mutumire kanaka nk'akabure nk'urya Kizito Mihigo ati n'umutwe watumiye mutumire kanaka ubonako ku munsi bifata umuntu umwe nta kuntu mwokongereza ku munsi wadufite 5 kugira ngo abantu bafite ingorane n'abantu benshi rwose abantu bava mu ngorane n'abantu benshi rwose cyangwa bose bashikirwa ari benshi nicyo cyumviro cyanjye nari mfite
urakoze ubundi aga Fredy nk'iyari ikiganiro kicega impande zibiri izo mpande zibiri murazironka ariko nko ku vya Mihigo twari twibanze abakoze ikiganiro bari bibanze rwose gushaka kumenya uko amerewe ubu umva nta wundi twari kumuhuzana urakoze cyane rwose Fredy ugire umutsi mwiza
Ego naje ndabashimiye cyane gose kandi nifuje yuko muzo murangye kurakesha mu kiganiro nk'iki nyine ntatandagira icyo
nshikirije kandi ndabashimiye muzo Fredi ngaho ibujumbura mu Burundi hariho na Damian kundi murongo wa telefone Damian ikaze
Ego
uherereye
Jewe ndi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika
Muyahe leta neza na neza
muri Ohio
havugwa makinga Ohio ga Damian
Aha muri aho ndabona hameze neza mbona barundi bose turi aha nk'abakongomani kandi ibihugu byose biri hano byo muri Afurika
abarundi muri benshi
abarundi turiyo benshi hirya no hino ni benshi abarundi mu iki gihugu
muharuga nko muri banga
tuba dushika hafi nk'ibihumbi nka 30 cyangwa birenga
Yego nuko rero hari amakuru tuzaniye canke hari ivyumviro ufise kuyo twatangaje muri no ndwituca buca dusozera
Yego no kuba pale ndi chipu duchanze cyumviro Yo kunza kumviriza ibintu byose kuyo radio kujya mukora ibikorwa bikomeye cyane Nabona murakunda guhuza abanye politike b'u Burundi mukabaganiriza bakavuga nabo nyene nabyo nk'abo banyagihugu bavuze imbere yanjye bavuga nk'abantu birirwa barafatwa bakanyurutwa urabona ubwo Burundi bufite ikibazo gikomeye cyane kandi bugira ati tugiherese imvuga uko yo ndabye jewe ko ndashikana imyaka 60 jewe ndahunga 72 ariko umuntu hari uyu sinzi ry'abantu bahunga 72 jeho nari nkiri muto nayo myaka 15 bari abantu benshi cyane abo bantu mengo kaba yakamitwe n'ingoma yo bavuga impunzi bo ntibazi bavugwa
ushaka kuvuga iki ko
kuvuga rero ikibazo gikunda kuza kw'abantu bahunze 2015 Ndabona nibo bantu batera ikibazo nibyo bintu uba makungu yose araba cyane
niko ari ni kuko ngira ngo ari zo mpunzi ariyo ico twikitsa mu rurimi rw'Igifaransa crise iherutse
ni iherutse kweli kandi nayo yari ije nabi iyo ndabye rero icyo kibazo gituma gikomeye cyane nawe ndibaza urazi kahise ku Burundi urabizi byinshi nibyo mbere uranabindi ushaka ko waciye mu ishuri cyane
duga kwijambo
jambo ugomba kuvuga rero ni urabona aba bantu bahunze 2015 abaribo cyane barimo abanyepolitike benshi bakabamo n'abajya bari basanze bayikorera utwabo bo ku rugero rwo hejuru bajya bamashyirahamwe aya bayita ngo ntabahananira ibyicaro bya politiki ariko iyo yagenduye neza naye usanga muri politiki harimwo uko urabona nka bijya biyemerera ko 2015 babonye inkuru nziza yitoje urabona baremera ko aribo babwiye abantu ngo nimuje mwibarabara muyiyamiriza ibyo bintu mubyiyamiriza atagwego wegamiye muri politiki uri umuntu w'ishyirahamwe ry'abagira neza cyangwa igiriri n'icyo cyofasha ku banyagihugu ntiwogumura abantu gukoresha
ibifite Damian hariho imvugo tutaza kukwemerera gucesha ku ijwi rya Amerika ibyo kugumura canke iki uko siko biri kuko bo bavuga yuko bariko baragerageza guharanira amasezerano ya Arusha yatomora ivyo atomora hariho imvugo tutaza kwemerera uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe kirashe kuko uri kuraja muri byinshi waherera 72 ugeze mu myerekano uduge ku ijambo ushikirize icyumviro cawe mu buryo burashe no majambo make cyane
naba banye politike bubu nk'ibiganiro bavuga byegereje kuba bace hamwe barazi na nyina barundi bonyine nta mbandi biri muri bo babyumvikane ko baha amahoro abanyagihugu baze bagende bavuga kuko ikibazo bafite ni kimwe gusa bavukiye mu ico gihugu amashuri bitwe hamwe benshi barazi na nyina ni kubera iki banandikwa n'akantu gatonyi kwikosora
urakoze cyane gose Damien ngaho onye muri makati abanyepolitike bumvikana ibiganiro byimirije kuzotangura baze barabe ko hoboneka umuturasho urakoze cyane ariko imbere yuko tukurekura muhinga bw'ivyuma barambiye ngo wabavuze ko abarundi bari ngaho muri hoyo bagera ku 35 ga Damien
sabaha gusa navuze nko muri hirya no hino mu mateka atandukanye ko bararenga kuko nibuka twebwe ikivunga twaze mu bandi bandi muri leta ya giturondera mu 2015
ugire umunsi mwiza rero kandi ubandanye uryoherwa n'urutonde rw'ijwi rw'ibiganiro by'ijwi ry'Amerika.
Sawa, sawa.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Turabandanya n'ikiganiro muri Isanga. Tose Samuel kundi murongo wa telefone. Samuel ikaze.
Yego, murakoze cyane, ndabaramukije cyane.
Yego, aho uherereye Samuel?
Bo, je ndi mu Burundi.
Mhm.
Mu ntara ya Cankuzo.
Mhm.
Bo, je nagomba mvuge ku kijyanye n'amakuru nabonye mwaganiriye ubuheze muri Isanga, aho Perezida wa Tanzania yanse ibijyanye n'ishyirahamwe bita FH tubatazwasanga. Hallo?
Wi turakumva Samuel.
Je no kuvuga ndiko ndiyumvira mo urya ejo sinanti muri cyagaho ntimwamamaga ganterere, ariko noneho nari nabonye mvuga nti burya kweri ya mu Perezida wa Tanzania ndamuketa cyane kuri rya nyingo yafashe. Kubera ko iryo shyirahamwe ryigisha ibintu bijyanye no kubyara bake cyangwa se sinzi ko bavita kubyara ku rugero, ariko noneho bagaca bakoresha imiti inshinge cyangwa ibinini, nabyo abahinga bakabavuga yuko byangiza cyangwa se byica ubuzima. Rero je mbona umengo uyu ujya mugambi wa Perezida wa Tanzania ni mwiza, ariko kandi mbona umengo botora ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo kumbure imiryango ibe mike cyangwa se kubyara ku rugero nyine, mugani abantu baticishije ubuzima, batishe ubuzima bwabo bakoresheje ibya miti artificielle.
Urakoze cyane Samuel, ugira umunsi mwiza ngaha mu Cankuzo.
Murakoze cyane, Imana ibahezagire kandi sinabaheruka, ariko ngiye kuba hafi cyane.
Urakoze cyane gose. Hama tugarutse ku byo Samuel ariko aravuga, nuko Perezida w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yumvikanye haraheze nk'indwi avuga yuko atumira abanye Tanzania kurondoka, avuga yuko atakunebwa babwirizwa kurondoka bakirinda gukoresha imiti igabanya canke itandukanya imvyaro, kuko ngo Tanzania ikeneye abantu na cane cane abakozi. Hama rero ejo naho yongeye ko asaba ubushikiranganje bujerure ivyamagara y'abantu busaba amashamwe atandukanye harimo y'Amerika guhagarika amatangazo yose bacisha mu binyamakuru vya Tanzania, bahamagarira abanyagihugu gutandukanya ivyaro no kwirinda imbanyi zisamwa zitifuje. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Isanga.
Kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby teach me, mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako. Sana moyo nimekwama, unifundishe mama, ili tuende sawa, unanitati kila utakalo sema, ili niwe na wewe.
Ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Kimenyi ku murongo wa telefone. Ikaze Kimenyi.
Alo, muraho.
Turashima Imana. Ariko si Kimenyi yo kwijuga Amerika, ni Kimenyi wundi atwa kuyari hehe? kuko twese mugenzi wacu yitwa Kimenya. Eh, ni nawe turi ko turakorana muhinga bw'ivyuma.
Afite bazina ndange yitwa Kimenya wa muri Amerika.
Eh. No, kuma Uganda aravugwa makiga Kimenya.
Eh, Uganda turaho turakomeye cyashimana kuri turinze.
Eh.
Namwe muri Amerika.
Twe muri Amerika natwe turashima akavura kazindutse karagwa. Kandi katubiriye neza kuko nko mu gihugu kibanye cha Canada bobo na cane cane nka za Ottawa bongo imvura yaguye kandi yasenye bitari bike turaza kubigaruka ko ku makuru yacu yo hanyuma aza guca ku mbuga zacu zitandukanye
mvuga ngo kaname Canada nabo bahuye n'ibyo biza none nagira ngo mbashe kuba aricyo mwaza dukorera ku nkuru ijyanye n'uri ya munyamakuru witwa Robert Mugabe wakorera itangazamakuru bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda kubera na n'ubu genda ndacyari mu gahunge ubwo kuba ntabwo ndi kubasha kumenya ese cyangwa babashe batumenye ukuri bwa kwa Robert Mugabe tumenye ese icyaba arimo bamushinja ese n'icyo ukuri cyangwa se haba hari ikindi kinshi nyuma yacyo kubera impamvu ibindi bivuga uyu munyamakuru Robert Mugabe ni umunyamakuru muri bake bari mu Rwanda udatinya kudashyira ikintu abona ko kitari kugenda neza kubera uyu munyamakuru umuntu afite ukuri afite ukuri mu bintu byose bijyanye na politiki mu byo abona itangazamakuru ryo mu Rwanda adashobora gushyira ahagaragara ni bamwe mu banyamakuru bakeya badashobora kuba bashyira ikibi cyangwa icyiza ariko turakira ngo batazamenye ese ntiyaba arimo wenda hari icyaba cyinshi inyuma kijyanye n'icyo aba ashaka kuba yatora leta itabishaka cyangwa se irindi itangazamakuru rwego rw'itangazamakuru twifuza ko mwazamugirana muri ikiganiro akatubwira tukamenya se ibyo barimo bamushinja
ubundi ubundi iyo umuntu atari mu nzego z'ubutungane cyangwa z'umutekano abazwa ku bitandukanye amategeko y'umwuga ntanatwemerera yuko dushobora kumuhamagara ariko reka tuzobandanya tubikurikiranira hagufi ntarashobora kuburanishwa kuko atamwunganizi arashobora kuronka nk'uko twashoboye kwitangariza n'umenyeshamakuru wacu mu ndwi iheze ni ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi hama tuzoza turababwira uko biriko biragenda ubwira umunsi mwiza ngaho Uganda
nashaka kuba nagaruka kuri bano badepite bashyashya barahijwe muri iki cyumweru hari nk'amagambo wenda umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze arimo arahiza abo badepite bashyashya ariho nk'amagambo yari arakoresha avuga ati nk'abantu baba bamara kuva mu buroko barangiza bagatangira kuvuga ngo nta mbabazi basabye ati bibaye ngombwa hari igihe twabasubiza mu buroko hano abadepite bakomye mu mashyi cyane bumva ko babyishimiye kandi bati umugani w'ikinyarwanda ngo inkoni ikubise mu kibu yirenze urugo ntabwo twakwishimira nk'abanyarwanda kumva ngo umuntu baravuze ngo bongere bamufunge ngo dutangurane dukome mu mashyi iki ni ikintu twebwe nk'abantu cyangwa se abanyarwanda dushyize twakwiriye kuba tumenya ngo ese amagambo avuze tubanze tuyasenwe tureke twihutira gukoma mu mashyi kubera ibi byose ntabwo ari byiza gukomera amashyi ikintu kiza kivugwa ku kanya ijambo rivuze ku kanya ngo turi kuba amashyi tubanze kuri sesengura ntabwo twakwishimira
ubwira umunsi mwiza urakoze kandi ku byiyumviro byawe uti nti hakugumwa amashyi umuntu atarasesangura neza ijambo urakoze Kimenya
murakoze cyane nawe
ubwira umunsi mwiza Ijugi ya Amerika Washington dise mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota 11 gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sanga cuno wa gatandatu kwa gatandatu nta mutumire turadufise nk'uko mubimenyereye ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu canke no kwa Mungu duha ijambo nyabuna kwa gatandatu mwe mutwumviza muri ryanino kugira ngo mushobore gushikiriza ivyiyumviro vyanyu bitandukanye ikaze rero muratubwira ico mwiyumvira ku makuru yashikirijwe ariko mu bahane mukongera kandi mukatubwira n'amakuru ariko aravugwa ahiwanyu
Kiunamua kunitoroka Kiunaisi kwa mbaji skina mitena Napo nimekuwa ngumu kunitokeza Naona libola lili leo badala ya kesho Kupenda usipendwe Ni kama kujitia kitansi
ati simba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako heli lipigwe fimbo kwa mwili sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto maumivu ya penzi mtu ajikuni wala jikandi na maji na kula upasu wati yoyo. Kama makosa mmewaifanya, kama matisi tumewaileta, na kama makitela nigeweza tenda, nikafanya.
Ijuge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga n'uwo ama telefone mu gihugu cy'u Burundi ariko aratwankira ariko turabandanya tugerageza kurondera kugira ngo muri kano kanya ni minota 7 gusa dusigaranye cyorobere kubandanya tubaha ijambo mu kurindira ko tubatora turaza kubandanya n'uturirimbo dutandukanye aho mu gihugu cy'u Rwanda namwe bwe nitwabibagiye namwe mu kanya turabagarukako
ya fundi ya macho mpaka leo na hisi kufika kikomo maumivu ya nafsi ndani ya moyo sitaki kwenda mbali kwa upo moyoni nikusame mimi mara ngapi we nieleze mpenzi mara ngapi
Emmanuel ari ku murongo wa telefone. Emmanuel Kaze.
Wa mahora mahora Diane.
Urakomeye.
Ndaho nukuri.
Uherereye.
Ndi mu ntara ya Majepfo ni mu karere ka Ruhango.
Haravugwa amakinga ho mu ntara ya Majepfo.
Eh mu mwero nibwo twabonye ibidasanzwe ntabwo ko ari ibidasanzwe kimwe bidari bimenyerewe ariko ni namakuru amazi minsi avugwa. Aho inzego z'umutekano zibangamira abaturage ndetse bakaba bamwe bakanahasiga ubuzima. Umugabo bita Matabaro yaje gukubitwa n'umupolisi umwe kuri poste ya polisi ya Kinazi.
Amuhora iki?
Mbo urabona inzego z'umutekano uburyo zikora amakazi ariko bagashyiramo imbaraga zidakenewe. Urabona niba umuturage ugiye kubaza ibyangombwa abaturage bijyanye n'irangamuntu bijyanye se n'ibibaranga ariko noneho ugakoresha imbaraga zidakenewe kugeza ubwo umuturage umufata ku mugaragaro mu mbaga y'abaturage ugakubita kuko yamukubise umugeri mu bugabo bikaza kumuviramo gucika intege akamukubita ijimu gatuza ubwo umuturage yagwaga hasi ntiyongeye kweguka bisa ngo urumva ni igikorwa yakoze yakoranye umujinya bitari ngombwa nk'inzego z'umutekano. Ubukawe reba nanone mu minsi yashize ngira ngo wagiye wumva abantu benshi bagiye bapfa mu Rwanda barashwe n'inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi bitirwa ubujura ariko ukabona ibihano bitangwa biri ku rwego rwo hejuru ni ibihano birenze ukwemera. Ibihano bakagombye kuba bafata umuntu bakamushyikiriza amategeko agahanwa n'amategeko kabone ko burya guhita ufata umuntu ukamukatira urwo gupfa ntago ari ntabwo biri mu mategeko y'u Rwanda.
Urakoze ubwira umunsi mwiza
abanyarwanda rwose.
Urakoze ubwira umunsi mwiza Emmanuel angaha mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze Diane.
Yego. Ijwi rya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu. Amatora bashikiriza ibitandukanye muri Isanga yaba politiki yaba imibano. Abakenyezi murafise umunsi wanyu ni ku munsi wa gatanu. Urwaruka kwa Mungu bari umunsi wanyu. Nimba rero ufise ico ushaka gushikiriza ijwi rya Amerika muri kino kiganiro ukaba wumva two tumira canke ushaka ko tukurondera umutumire wifuza uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com gutyo ivyifuzo vyawe tubushire mu ngiro.
Pase yo pintira ti mama mwe na yo che mi nyango kuye tsa fa tu no tigire
nuko rero nchuti bakunza kabino ngaduce dusozerera ikiganiro iwa muri Isanga cuno munsi mwakoze mwebwe mwari ko muratwumviriza muherereye irya nino ikiganiro muri Isanga cari kiremeshejwe na Jewe Diane Nyinahazwe Innocent Kimenyegeranije amajwi na engineer adufashe muhinga bw'ivyuma twemitwifurize weekend nziza no kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu turaza kongera igihe cy'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo tubashikirize amakuru azobagezweho ico gihe mukurindira ndanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika ribandanya kubatangariza ibiganiro bitandukanye mu ndimi zitandukanye dukoramo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no ku isi yose. Mugire umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu na hasa 12 ku makuru azobagezweho.